Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2024 gitugu tumwaka w'2021 turabahaye ikaze nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe muri no sango rya makuru 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 yaranze inondwi turi ko turasozera
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Kuri wa kane igenekezo nyamwe gitugutu abarundi bari buka imyaka 2008 umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yagandaguwe hamwe na bamwe mu bamufasha hamwe n'ubwicanyi bwaciye butangura ku batutsi n'abahutu bari mu mugambwe ipona gutsimbataza intwaro rusangi no kubahiriza agateka kazi na muntu mu mugambwe SNDRDD uri ku butegetsi ngo nibyo ushira imbere mu ntumbero yo gushira mu ngiro iragi rya Melchior Ndadaye ibyo bikaba byashikirijwe kuri uyu munsi nyene n'umuvugizi w'uyu mugambwe Nancy Ninette Mutoni umviriza
Intambwe tugeze ko inyuma y'imyaka 2008 ni nziza cyane kubera namwe murabibona ko demokrasi yashinze imizi mu guca Burundi kandi ni intambwe itadusubira inyuma tubandanye rero duharanira kugira ngo na ntajyo tugume dutera n'indi ntambwe tubandanye ahubwo tumutera iteka kubera nawe yareteye iteka abarundi bose aratwigura agateka kazina muntu turagaharanira cyane kandi no mu ngingo duheruka gufata mu nama ya komite nkuru twarushimikiye ko cyane kubera gushigikira no gukingira agateka kazina muntu n'umurimo wa misi yose kandi si by'umuntu umwe si by'umugambwe si n'ibya leta ahubwo ni by'umwe n'igihugu wese kubera twese umwe wese ahari arinda kubona ko mugenzi we yoroherejwe arinda gusonera no kubahiriza mugenzi we
Intwaro ya demokarasi perezida Melchior Ndadaye yifuza ntirigera iboneka byashyikirijwe na Federico Bamvuga inyumvira yahoze mu mugambwe sawanya kodebu kubwiwe ngo igihugu kigiye gutemba kuko inzira ya SNDFDD izojana barundi mu gaheza tumukurikiza
akorera ibyo yifuza ntibirakaba byaragoye ko tubishikako kubera ingore twagiye tugira muri kahisi ubureho kugira ngo tugire iyo demokarasi yifuza iyo ntwaro yipfuza uyu munsi ikeneye nuko mu byukuri ibintu byo hinduka hanyuma tukaronka abategetsi barabo nyine mugabo bahinduke babe bigenze ukundi cyangwa babenaniye guhinduka baba bandi kugira igihugu gishobore kubaho bwo ndi kigiye gutemba gutembagara kigenda kagirire kubera ko inzira batujeje ko kuva bakiva mu ishamba turabona yo neza yuko iyo nzira ntito tujyana mu mahoro ito tujyana ahubwo mu gaheza
Isango ryo kunamira abanyeshuri b'abatutsi biciwe kwibubu mu Kibimba ngo bisa nuko leta iriko irondera kuri sivya ubutakisubira ivyo biri mu mwihwezo Karori Mukasi yahoze arongoye umugambwe w'adasigana ipona abisigura inyuma yaho ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu busagishira hamwe ase genocide kirimoso kutarenza abantu 10 mu mugigwa wo kwibuka abana bishwe baturiwe wari bitezwe kugerekezo rya 2021 gitugutu kumvo yo kwirinda ikiza cha COVID-19 Karori Mukasi asigura ko ico citwazo cha leta kidafashe kurikira
ubwa mbere ivyerekezo vya covid vyo umuntu yabarabiritse abishize ku ruhande kuko twarabonye ko leta taco bitwaye kuvuga ko leta y'u Burundi n'ukuri iri muri leta zo kwisi ziriko ziritwararika kuvyerekeye ikiza cha covid n'ugwitwazo muri wa kumwa koheze hoho bari bavuze bari babavujije barababujije nuko nyene niko bivugwa mugabo nta kundi niko iyo leta imeze hariho rero ijambo bakoresheje ngo kwibuka ngo la mémoire de votre ushobora kuburi leta ngo ubwire abantu ngo bibuka la mémoire de votre nkuko menga abo bantu mwebwe ntimwari mubajejwe sabanye n'abarundi bapfuye n'abarundi bategerezwa kwibukwa leta y'u Burundi kaje imbere si ibintu byari gubikwe kuyigwa na ONG na ina association ina organisation yonyine ni leta yari kuye kuje imbere y'abantu y'abarundi kanabibutsa yuko ibyo bintu bidashobora gusubira kuvugwa mu Burundi aha rero nje ntandukira icyumviro kindi ubwo rubanza basa n'abarusibije batarusibije bavuga ati nous dans un processus de réconciliation basa n'abavuga bati kubera turi muri iyo processus de réconciliation byo bavyiza mutagiye processus de réconciliation no kuvuga iki reconciliation kubganze yoba iyo leta yogiye nyine ikavuga ati ngaha harabereye ishano ababigize bategereza gukurikiranwa ntibizosubire kuba mu Burundi iyo niyo reconciliation abarundi biteguriye izoba mugabo ntizogirwa na CNDD muti kubereka ni kubera bajya abantu bishwe na CNDD yari fraude bico gihe barabadministrative ba fraude bo niyo bahindutsemo CNDD niyo batwara ubu tawimena igihute rero iyo bavuze processus de reconciliation ni hakugiye bavuga processus d'ope ni la paix de criminel ni la reconciliation avec les criminels ntimuze muributsa abarundi ko bajya abantu bapfuye ejo bazu mwakuzabaza kugira ko bajya abantu bapfuye no 72 babwiye bati ni mureke kwibutsa abantu ko ibi bintu byabaye cyane cyane ko aritwe twabikoze kugira ngo twigumire muri impunity mwadukomoreye yarusha n'ahandi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
turabandanya nano makuru yaranze inondwi tuje mu gisata cy'amagara y'abantu abategetsi b'igihugu barabandanya kunebagura urucanco kwa COVID-19 imbere y'abanyagihugu mu ntara avukamwo mu Yarutana hari kuwa mungu heze umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yarabasiguriye ko ugo rucanco gwizwe gihutihuti ari naco gituma rushobora kugira ingaruka mbi kuba gwiteje ukanatsinda abagwiteje barandura kandi baranitaba imana kurikira arengiyo mebunyoni
twaronka incanjo nyinshi mu batukira abana twaronka incanjo zitari nke turaheza turakingirwa ariko ikibazo urucanco rwa corona rwagize mu isi nzima nuko rwaje gihutihuti hanyuma abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi ushobora gutera hari ababivugira mu ntamatama cyangwa bagatinya kubibwira bene gihugu mugabo murakwiye kumenya ukuri ni nayo mpamvu iyo hageze ku izo ncanco zivugwa n'ibihugu cyangwa zakigwa n'ibihugu abakoze izo ncanco basaba yuko ibyo bihugu bibanza kubasinyira urupapuro kuko ntihagira ingaruka mbi kuko urucanco batazoza kubaza bakoze izo ncanco ni nayo mpamvu kandi mwumva n'uzoza kwicanarisha wese ugushaka kwiwe hari urupapuro rwo kwiyemeza yuko icanarije ugushaka kwiwe ntihagira ikibazo naho nyene azimenya niko twovyita biragoye kugira ngo wimenye kuko ntiwagira ingorane ikizobuza k'umuryango kuvuza ntizobuza ko na leta ikora igishoboye mugabo mugihe tutazi izo ngaruka mbi biragoye kugira ngo leta imenye n'icyo ugana icyo utegekanye rero iyo umuntu ageramiwe iyo umuntu asugerejwe nibyo koko aragira ati mpuye n'umubirizi ndanywa mpuye n'ibicunzu ndanywa ikiza kumbwiza urahurira mu nda ndabiko muronga mitene nibwo twovuga ngo ucanco rwaje mugabo turafise umugambi wa leta watumye bigaragara yuko mu gihugu cyacu twakurikije ukatugirira akamaro gusumbya ni wa mugambi wa ndakira sinandura kandi sinanduza corona virus ivyo rero nuburya ngo tutahure neza turazi ko urupfu n'imfane bijana ntihagire bazabamwa bitana ba mwana ngo none leta ntiyatubwiye ngo nitwamenye ibyo ari byo ivyo nuko vyifashe uzogenda nawe twumvuza kwicandagisha n'uburenganzira bwiyo bugumba yuko yokwicandagisha kugira ngo nirinde mugabo ikindi twovuga ko bosanga nuko abicandagishije bagarutse bakagwara n'ubuhwera bagahwera ni nayo mpamvu rero tubwira tuti ntitwofata ubwo buhinga kumva tuzatahura neza n'abahinga bwabo bagatahura neza ngo tubushimire y'umugambi wa leta twabonye dufitiye akamaro
na yindi nzira rero ihari yo kugwanya ikiza cha COVID-19 atari kwicandagisha byashyirijwe na muganga Yohani Minani aho zari mushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi ahamagarira nyabo na bategetsi batandukanye guhimiriza ahubwo abanyagihugu kugira ngo bitabire ku bwinshi ubwo rucanco kurikira muganga Yohani Minani
muri iyo ngwano y'ubwanyo cyo kiza urucanco nico gikuru kurusha izindi zose kuko urucanco urakingira koko ico kiza mu kugabanura n'ufashwe ubukomezi bwacu n'ubwicanyi ubushakashatsi bwarakozwe kandi byarabonetse cyane nayo ubundi ibihugu rutura niba bimwe biragwanira incanjo na rero tuvuga tuti kumbe umushikanganji ntibamubwiye neza icyo ari cyo si kiza cyo gufata minenegwe kuko ni mponyaruganda nkuko nabivuze ni kiza cyo guhagurukira tukakigwanya uburundi bwose umurundi wese ahari akakigwanya leta igahaguruka inama shikiranganje ngakora cyane cyane ibanje kuraba tushizeho tugeze aho bageze mu kigwanya nta kundi twokora atari gukurikiza nk'ibyo abandi bakoze mu bindi bihugu kugira ngo gihere atari guhamagarira abanyagihugu bose bageze gucanjwa babacanje babakingire. Leta niko ariko ishoboye kose isaba amakungu, isaba inshuti zose dufise, isabe ishirahamwe rya ONU OMS ibafashe, ifashe Burundi, ifashe ibihugu bigenzi biduhe incanco zikwiye gucanja Abarundi bose babikeneye.
Tuje mu naho mu gisata cy'ubworozi, ubukene bw'ubwatsi bagaburira ibitungwa bwaratanguye kwibonekeza mu ntara ya Ngozi. Bamwe mu borozi b'ibyo bitungwa baramaze gushamirana bapfa ubwatsi bakadoma urutoki kuri musitanteri wa komine Ngozi kutubahiriza amategeko yashinzwe na leta. Ido nido na Haure Nkengurutse.
Nkuko amakuru dukura muri iyo ntara abyemeza, aho imishamirano imaze kwibonekeza cyane ni ku mutumba wa Nyanza muri komine n'intara ya Ngozi. Amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko bamwe mu borozi bamaze kubura ubwatsi bagaburira ibitungwa byabo, baca bahitamwo kuza baratuma abakozi babo kwahira mu matongo y'abandi. Bashitse mu itongo ry'uwitwa Karoli Mbonankira, ntibyoroshe na gatoya. Abakozi biwe barashamiranye nabo bari baje kwahira muri iryo tongo, bitwaza ko ibyatsi bihari ari bigaburirwa inka zitungiwe kuri uwo mutumba nyene. Abo bahira bari bitwaje imipanga n'inkero zo kwahira ubwatsi. Ku munsi wa gatandatu abashika batatu muri abo bari bashamiranye baje kwahira barahagaritswe n'igipolisi. Babiri barekuwe kuri uyu wa mbere bari bafungiwe mwigendereza mu ntara ya Ngozi, naho uwundi umwe yafungiwe ku kirindiro c'igipolisi ca Mugomera nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba abivuga. Mu nyuma uwo yari mu gipolisi yararekuwe ku itegeko rya musitanteri wa komine Ngozi. Bamwe muri bene amatongo bagiza musitanteri ko ahengamye kuko yemeza ko ibyatsi byahigwa ari ibyatsi kama kandi atategeko rihari ribuza kuvyahira.
Ikibazo cy'ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa ni ikibazo kitoroshye, na cyane cyane ngaha ku mutumba wa Nyanza. Izuba rero rimaze gucika nk'urudubi, niko twavuga kuko haramaze kuba imishamirano idasanzwe. Ariko kandi twebwe turanegura cyane imyifatire ya musitanteri. Musitanteri arahengama cyane kuko hari haba agomba kurenganya ugasanga aho kubatunganiriza ntagombye kubatunganiriza neza uko yategereza kubikora. Nk'akarorero nk'uwo yitwa Karori arafise ahantu hanini cyane leta yamuhaye, musitanteri se yanahamuhaye mugabo ariko agomba kumurenganya ashuhuriramo abantu muri iryo tongo ryiwe kugira ngo bikunde bamwe ibyatsi bagire gute.
Bamwe muri abo borozi basaba leta ko yohagarika iyo ngingo kuko ngo itaboroheye.
Birateye ubwoba ingingo leta yafashe, ntitubona neza neza iyo bizoherera, ntitubona neza kuko biragoye, biragoye gutahura kuko naho urimo ubwatsi bungana gute kugira igihe bwahera. Rero ntitubona ukuntu tuzobigenza n'ukuri, leta yari ikwiye kuraba igikenewe ahandi hoho nk'uko byabaye ubuheruka. Abo nk'abashamiranye bashobora no kuzokomeretanya cyane bakicana igihe kimwe kandi bivuye kuri ku byatsi gusa.
Naryo inzamba tukaba twagerageje kurondera kuri telefone musitanteri wa komine Ngozi Bucumi Joseph Martin adomwa ko urutoke n'abo borozi, ariko turamukena. Mukamenya ko itegeko ryo kudaturutsa ibitungwa ryatanguye gushyirwa mu ngiro mu ntango ry'uku kwezi kwa cumi, aho abatari bake aba mu borozi canke mu bize amategeko baritoye utunenge bakemeza ko hari ibitari bike leta yategereza gukora imbere y'uko iryo tegeko rija mu ngiro.
Arakoze mugenzi wacu Haure Nkengurutse. Akaba ari ntungahe rero duce dusozera ano makuru yaranze inondwi kuri radio Inzamba gateka kawe. Nshimire mwebwe mwese mwakurikiye Nkengurukire n'abafashije kuyatororokanya. Parfum ndasigana nawe bashikirije nkabari bivuje kugira ibihe byiza iwanyu no mu byanyu.
Ngiyi Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru yaranze inondwe.